Hii mumva ni Radio Ijwi rya Amerika. Mirioneza nchuti, muteza matukiga na vizishu gya Amerika risamina ni Washington DC mukirundi no mukinya Gwanda. Turikene kerezo gya mirongu minagatanu zuku ezi kuindgui. Mribi na chumi nagatanu, mbili na chumi nindgui, mritu ya chumi numunani, mrikuma na jowe diani na hazwe, dongo ewigane vizino mganyi.
Awana watate guwe momotima, waru mvise kurugo guwavo, rufuditze. Bega ayo matunga ringaho na yuwo mugabo ni byo muryango uwo munsi rabana bacha bavuga bati none ga papa kwiwa bironderanye na mama uyu munsi rero turajonjwe turagukurikiye turabitaye
uyu no mushinga ntai David Ninganza umuyobozi w'ikigo citaho ineza y'abana mu Burundi soje paye mu pfunyapfunyo avuga zimwe mu ngaruka zizokora kubana ari nkamwe itegeko ryo mukuru igicu Burundi ritegeka baserugo kubakana n'umfasoni umwe mu gihe bafise abarenga babiri ryoshigwa mu ngiro uko rudiri biri mu byo tugaruka ko mukanya mugume ku maradio yanyu. Ariko imbere y'ido nido y'ivyo ndababwiye n'ibindi ndabafitiye mbanze ndabwire muri make ko bashikiranganje bajeje intwaro yo hagati bo ku mugabane w'Uburayi n'uwa Afrika bari mu nama mu gihugu ca Tunisia mu ntumbero yo kuganira ku bibazo ca bimukira bava ku mugabane wa Afrika binjira ku mugabane w'Uburayi baciye mwiba hari Mediterranee abenshi muri abo bimukira bakaba baturuka mu gihugu ca Libya. Mitangazo abashikiranganje basohoye kuri no wa mbere ku mugwa mukuru wa Tunisia batangaje ko bumvikanye ku buryo bagiye kubikora harimo no kumenyesha bimukira ku ngaruka zo kugerera bidaciye mu mategeko gusubira iyo baje bava ku bushake bwabo mu kwibaza kandi gituma bimukira bava mu bihugu byabo bakongera bakagwiza urudandaza rw'abantu. Abashikiranganji bitabiriye iyo nama bava mu bihugu bya Algeria, Autriche, Chad, Misiri, Ufaransa, Hudagi, Utaliano, Malte, Niger, Slovenia, Tunisia na Estonia. Ishami ry'umwe bw'ibihugu bya Buraya rikamenyesha ko gemeye gutanga inyigisho n'amafaranga kugira ngo imbibe z'igihugu cya Libya zishobore gucungengwa gucungegwa kurusha. Mwomenya ko abimukira bashika ku 84 aribo binjiye mu Butaliyano mu kiringo cy'amezi atandatu ya mbere y'uno mwaka. Abasirikare ba Leta z'Ubumwe za Amerika batangaza ko bariko baritegura gukora ikindi gitero cyo guhagarika misile zitegwa n'igihugu cya Korea ya Ruguru. Ivyo vyatangaje n'umuvugizi w'igisirikare cya Amerika kuri no wa mbere yawo yavuze ko ico kigwanisho kizotegwa vuba giturutse mu buraruko bushira uburengero bwa Alaska aha muri Amerika. Ibikorwa nk'ivyo byari byakozwe mu ntango z'uku kwezi nyuma yaho Korea ya Ruguru ikoreye igitero cya misile cyatangajwe n'abahinga ko ari igitero cyari gushobora gushika muri Leta ya Alaska aha muri Leta z'Ubumwe za Amerika. Intumwa idasanzwe y'ishami mpuzamakungu ya ONU mu mugambi w'amahoro mu karere k'Abarabu, Nicolas Maldenov, asaba ko haba gutorera umuti vyihuta ikibazo c'intureka zibera ku musigiti wa Al-Aqsa asanzwe hazwi ku izina rya Mont du Temple mu gisagara ca Yeruzalemu. Maldenov yabwiye abamenyeshamakuru inyuma y'umubonano wabereye mu mwiherero n'abagize inama y'umutekano ya ONU ko ari vyangombwa ko ico kibazo gitorega umuti bitarenze kuri no wa gatanu. Maldenov yongeye avuga kandi ko ingingo yashinzwe kuva mu 1967 Yerusalemu yokingirwa yateye akama abanyisiraeli n'abanyepalestina guhagarika ibikorwa byo gusotorana abasaba kwihangana. Tukibutsa ko haheze iminsi mike gusa intureka ziyongereye hagati y'abanyisiraeli n'abanyepalestina nyuma yaho Isiraeli ishiriye ibikoresho byo kuzibira n'ibyo gufata amasanamu muri ico kibanza ceranda bivuye ko hari abapolisi babiri ba Isiraeli yedi bahagandaguriwe n'abagabo batatu b'abanyepalestina. Yongingo Palestina yarayiyamirije yongera kandi tuma intureka ziyongera kubacungereye umutekano muri ico kibanza. Nchuti wa kuziri juge Amerika muliko mula tukumwa kule FM 94 n'ibice 90 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu Rwanda mula tukumwa tankomanzi kule FM 104 n'ibice 3 ahandi mushobora kutwumva ni ku rubuga rwa internet yacu ariyo wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu com, ku rubuga rwa Facebook adresse yacu ni VOA radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Iwanyu mu ntara. hanyu mu ntara
ni ikiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya Amerika ariho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa misi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu
Nongere ngire mwiriwe ndana bahanikaze mu kiganiri wanyu mu ntara cibanda ku makuru avugwa mu makambi no mu ntara zigize igihugu cy'u Burundi ishami rya Onugita Himunzi RCR gerayiritanze isoko ryo gukora ibizuku bikoreshwa mu guteka ibiribwa mu makambi ya gategekanyo muri zimwe mu mpunzi z'abarundi ziba mu ikambi yo mu Rusenda iri majepfo y'intara ya Kivu ni mu ntumbero yo gukingira ibidukikije inkuru irambuye no munyamakuru wacu Vedaste Ngabo akoreje ya Amerika aho mu Rusenda
Hijya no hino ku mabarabara avibaraka na uvira ugenda usanga harunze wa masteri y'inkwi ziba zitegerejwe kugemugwa mu nkambi yo mu Rusenda aho inyinshi muri izi nkwi abaturage bo bakongomani bazitema mu mashamba ya kimeza abandi nabo bakazitema mu biti by'imyembe bityo bigatuma amashyamba agenda arushaho kurangira muri sekteri ya Tanganyika inkambi ya Rusenda iherereyemo mu rwego rwo kurengera ibidukikije ishiramwe ry'umujyango w'abibumbye gita w'impunzi haser yeguriye zimwe mu mpunzi z'abarundi isoko yo gukora ibizuku bikoreshwa mu nkambi z'agateganyo kugira ngo bizaba afashe izi mpunzi zatangiye uyu mushinga wo gukora ibizuku kugera ku ntego yo kwigira no kurengera ibidukikije ziyemeje
ubu kushe no munsi turafise ubushobozi bwo gukora itoni zirenga 2 cyangwa 3 ku munsi bivanye nuko matere zihari hanyuma nta bushobozi bure ukabije turaronka cyane guretse gusa ko dufise abantu babitugurira ari nka sere muntu mbere yo gushaka kugabanya guhonya ibidukikije nuko bwa baracibiti cyane cyo gituma hasere yafashinga kugira duhugura ibyo je bizuko twa turakoranga mu ntango batubwiye yuko bakwiye bagira batangure gutanga bizuko mu nkambi mugabo byabonetse yuko bigifashe bizofata umwanya muremure kuko abarefugee ni benshi ancho itabahisemo kuduhereza ama centre de transit na make asanzwe yakiramwe abarefugee bajava mu mpinga itandukanye no kuvuga ubu batubwiye ko tushagweza kwanza za Kavimvira sange hamwe na Mongemonge
inamoro Claude numwe mu banyamujyango bagize irishiramwe rikora ibizuko avuga yuko kuvaho batangiriye imirimo yo gukora ibizuko uko badashobora kubura amafaranga yo gufasha imijyango yabo nubwo bakora urugendo rurerure rwo kujya gushaka imyanda yo gukoresha ibizuku muri territoire ya Uvira na Fizi
kizuku iyo ndagikoze kiramfasha mu buryo bwo kugicana kikamfasha mu buryo bwo kuronka amafaranga mu buryo bwo kwambika umugore mu buryo bwo kwiyambika ndetse mu buryo bwo kuyungunganya mu duce rutandukanye intambamye nazo tugenda duhura nazo nkajewe muri service y'iwanje ni kuvuga yuko mfata ibirere birebire cyane ni kuvuga yuko njya mu mihinga itandukanye yavuye ko materi va mu mihingo myinshi cyane materi turayikura aho bita MCC ndetse nkagenda za Sebere nkagenda ahantu bita za Mukinja Simbi Katanga njya guhiga mu materi imyavere yose niyo tugenda twegeranya ahiri hose ndetse tugashika n'ahantu atandukanye tugatanga amapubere kadarushiramo ijya myavu bakubura cyangwa ijya myavu ibaraboreye ahantu nko mu kinogo cy'inyabarega yose tukayegeranya tukayitekera mifuko kayihingura twaje gushaka kwishantiye hari n'amaproduit dushiramo kugira ngo brikete be yavamwo
abanyamujyango birishiramwe rikora umurimo wo gukora ibizuku mu nkambi yo mu Rusenda uko ari 70 basanga bagifite imbogamizi muri uyu murimo bakora bitewe nuko hari ibikoresho bifashisha mu gukora ibizuku bagenda babura nkuko twabitangarijwe na Iranzo Olivier umuyobozi uhagarariye abakora ibizuku muri inkambi
je nkuse rukirishira hamwe mbona ko ibikoresho ari bike cyane bikoresho dufise murabona yuko nk'amabase dukoresha base en plastique nayo ntakomera cyane kwera ni ibintu baguma baponderamwo nubwo ko ibintu bitakumanyagurika ofete nta bikoresho dufise nta mabido nta mabase nta biki twasabye twa twasabye kwasha kuturozanira na afritank nkabirwa twongiriza iyi afritank imwe hari ngo nibazo cyane tugaduhura navyo ahubwo tugasaba ko nkuwo kumva ibyo twa turakoranga ko ini project tubona ko ishobora kuzofasha abarefije igafasha kandi nabandi babanyuma ikambi uwo kumva akakamo kiwasha kugira app akaza kadufasha nacanze kunjye ni modoka ku modoka cyake atugora
kurundi ruhande imwe mu mijyango yo mu nkambi yo mu Rusenda yakoresheje ibi bizuko itangaza ko hari utunenge bigenda bigaragaza ugereranyije n'amakara cyangwa se n'ingwe basanzwe bakoresha
dukarora cyana kuko nkaho badepokeye ugiye ukaguruduka ugatekanya na za tayize wawe tusanga wokoye umuvuko w'amakara mugabe ibyo bizuko oya wacana n'ibizuko na 30 nkono y'ibiharage tarasa n'imeshera kuko bica bigira unyota gwishi muziko bigatuma bya bizuko bica bituba kubera unyota gwishi ruhunguruka
tubamenyeshe yuko hari nirindi shiramwe ry'abakongomani najyo giyatsindiye isoko yo kuzakora bizuko bizakoreshwa mu nkambi yo mu Rusenda irimo impunzi z'abarundi 30,000 bedasengabo kubwijwe rya Amerika mu Rusenda aho mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo.
Na bice ku masonga nkitangura abana bavuka ku bagabo bafise abagore benshi barahaye bitura amashiramwe abavugira kugutinyira kazoza kabo ni mu gihe batabona ingene bazobandanya kubaho mu gihe base batobandanya babana na banyina babavyara ari nkamwe itegeko ry'umukuru w'igihugu cy'u Burundi ritomora ko abagabo bakanye n'abagore benshi batora mwumwe bakanye ryoshigwa mu ngiro abarongo ya mashengero n'amadini hamwe nabo mashiramwe itaho ineza y'abana mu kiganiro kiriko kibera muri studio y'Bujumbura babona ko leta yo kwihuta gushiraho ingingo ziherekeza iryo tegeko. Reka umunyamakuru wacu Diane Ndonse atubwira abo bari kumwe muri studio y'Bujumbura hama twumve bimwe mu byo bariko barayaga.
Tutangure twakira abatumire Patiri Pierre Sengiyumva mukora mu biro bijejwe ubutumwa bw'ingo n'imiryango muri diocese nkuru ya Bujumbura turabahaye ikaze mu kiganiro.
Urakoze cyane.
Ego duhe nikaze kandi David Ninganza umuyobozi w'ikigo citaho ineza y'abana soje paye mufunyafunyo namwebwe turabaye ikaze
ndabaramukije.
Ego turabaramukije mu batumire buno munsi twari twiteze umutumire wo mu idini ry'abayisilamu ariko ntiyashoboye kuboneka bizeye ko igihe azobonekera yuko nabo nyene tuzobaha ijambo. Twibutse abatwumviriza ko mwumviriza ijwi rya Amerika aho no munsi tuza kuvuga kubijanye n'itegeko ry'umukuru w'igihugu ryo kubaka n'umugore atarenga umwe nkuko amategeko abisaba. Itegeko rifise utunenge tutari duke muri utwo aho tuza kuvuga kubijanye n'indero y'abana. Duhereye kuri mwebwe murongoye ikigo citaho ineza y'abana mbega uyu munsi muri utwo tunenge hari ingorane none abana baragira basanzwe bavuka kuri ababyeyi babafise abakenyezi benshi.
Mbega intambara ihera mu rugo iyo umugore amaze kubwira abana ati nyabona bibondo papa arantaye papa itekure mubwiye yuko aduta agiye kubaka na Maragarita twibwire rero none tuja hehe. Urumva rero intambara itangura hagati y'ababana na se papa umenye ko ibi bintu ari mama yabirondeye umenye yuko ibi bintu ari twe twavoma twubaka inzu turi kumwe na mama ivyo niyo ugomba kuzana sivyo kuko abana bo iyo bivuga ngo itegeko ry'uko se arongora umugore umwe ico si kibazo cabo ikibazo cabo gica kibiki amaentere mbega iyo tegeko riraza kwerekana amatu inyana zogenda ndagwakara rero igihe bazanye itegeko rikuraho ubugereko kugira ngo nihagire umugerego yihagira ibya shebuja canke shebuja ace afata ati nyabone ko bigenze uko reka nce ndaguha duke baci bavuga ati umwe wese aho yaragetse ntarenze isuka umugerego yaca agira ati bon baranyubahirije kuko ngumaho naringeze databuja ntaca mponyora kandi na nyine itunga yaca agira ati baranyubahirije kuko wa mugerego ntaca avuga ati ngo tugabure turavukana. Uwo mugabo rero mu gihe atarinde itegeko rije kumubwira riti nyabuna genda ubake n'umugore umwe mu gihe ata texte d'accompagnement zerekana ingene ugo rugo rundi ruri protégé kumbure
bamugira n'abaciriyemwo ariko hasanzwe hari itegeko rivuga neza ko umugabo ategerezwa kubandanya rera abana.
Nakubwiye ku mwana rerwa n'abantu babiri turi ku ndera y'umwana umwana akeneye se akeneye na nyina hari ivyo nyina adashoboye bikorwa nazi hari ivyo se adashoboye bikorwa na nyina urumva abo bana ico bagiye kugihomba ico ni cambere hanyuma ikindi kigira kabiri hari umugabo azovuga ati ubu rero wa mugore we ntukirimwo aba bana nibaze ndabarere mu bandi hari naho washaka ni abatore yo bivuga umukenyezi wari wazovuga ati ubu rero shaho wagiriye ndakubura wizanisha wakiri bato ubiteye kurira kongarukaniye genzo ne bari abana ndabashire mu bandi uri ya mugore namenye yaje abo bana baje kubana neza na wabandi mbiga sintambara igiri hehe mu rugo rugo
nababajije ego nababajije ariko nti mwebwe ko musanzwe mukurikirana abana harabamaze kubitura kugeza ubu
bariho baratwitura kubera ubwoba ugambere kandi
batinya kazoza kazobashikira
baratwitura batinya kazoza cyane cyane babakeneye nico gituma navuze ko hariya insiguro zikenewe insiguro zirakenewe kandi insiguro zirimo ihumure kandi insiguro ziteza kubwira abo bagabo erega kuva mu rugo rumwe kugira je kuba kurundi ni kimwe ariko yategerezwa kwerekana garanti akavuga ati nubwo ngiye kubaka n'uyu mugore aba bana navyaye hariya nzobarira ukunuko nahora ndabigisha sinzobiheba nahora ndabariharasyo sinzobiheba ariko nimba vuga ati ah mwabana mukaba mutemeye kunkurikira ngo musigenye ko ngaho ntimundondere ko minervale ntimundondere ko impuzu ntimundondere ko ibindi urumva muri ico gihe rero babana tugiye kugira igikorwa kinini.
Ego reka duhijambo patiri piansengi yumva kiliziya katoliki sanzwe itemera abagabo batunga abagore umugore arenga umwe mbega mu gihe umuntu aje akumva ijambo ry'Imana rikamunyura umufasha gute kuvana nabo bagore
kugira ubugeni twebwe ibyo twemera nuko ari Imana yabishatse ari umugambi w'Imana iyo mana nayo niyo yaremye abambere abavyeyi bacu bambere ibarema ari umugabo n'umugore. Imana irabahezagira ibabwira iti gende murondoke. Iyo mana ikivuga iti umugabo azoheba se na nyina yibanire n'umugore wiwe abo babiri babe umubiri umwe. Hama na Yesu amaze kuza ku isi nawe nyene yarigishije aho yigishije avuga ati ntibaba bakiri babiri rero babaye umubiri umwe ntihagire utandukanya ab'Imana yo nyene yifatanirije. Tubwire muri Ekleziya ya Katolika ingendo niyo nuko umugabo agira umugore umwe busa nabindi. Uno munsi rero turashimira cyane leta y'u Burundi kukigorira kiragira ngo mu miryango habe ingendo y'ukuriyo habe ico no kwita discipline mu miryango
ni kuvuga iki ko ara ku ijambo ry'Imana naho nyene
iri kifasha abantu muri ubwo buryo kushika ku rugo rugero turakenguruka cyane igikorwa leta iri kirakora twebwe hari amategeko muri Ekleziya amategeko amwe ari mu ngingo y'1948 kuba afise igitabo cy'amategeko ya Ekleziya kugira hebe turabanza kuraba uwabatijwe n'utabatijwe ibyo birabamo ubu rero harageze kwa heba agasigara numwe hari abana twebwe uko twahora tubigira nuko abo bagore bose turabakira tukabumviriza n'uwo mugabo akaza tukamumviriza hamwe uwo mugabo agaheza akatwereka ingene abana b'uwo mugore wa mbere bazobandanya babaho bakiga bakaronka ibizobarera bikabashikana mu bigero hama n'uwo mugore wunda sigaranye naho nyene akatwereka ingene abitunganya no kuvuga n'urugendo tugenda turamufasha kugira ashobore kubatunganiriza bose ntihagire n'umwe arenganywa mugaye ikibazo kindi rero gikomeye n'ikiniki iyo afise abana batarakura abana batararenza imyaka 6 kumbure batarashika mu bigero batarashikana imyaka 18 twe dufatire ku myaka 6 bakeneye urukundo cyane gwase n'urukundo cyane gwa nyina.
Turabigaruka ko tubanze tubaze gatoyi David mwebwe mwirongo ikino kigo cyitaho ineza y'abana ibyo patiri ari karavuga niko leta yari kwiye kubikora.
Ego iritegeko nta numwe atarinezererwa naje nabivuze ko itegeko ni ryiza itegeko riba ribi mu gihe ridashigikiwe mu gihe ridashigikiwe inkingi zirishigikira kugira ngo ntihagire ubaho adatunganirijwe hanyuma rero byikuri mu ntango nakubariye nti mbega ni itegeko riraba umugore n'umugabo oya ni itegeko riraba umuryango hariho umugore hariho umugabo hariho abana hategerezwa kuba insiguro nyinshi ku rugero rutandukanye n'uburyo reka ndakwereka bahukanisha sentare iri kiyahukanisha umugore n'umugabo bakeneye ko bavana kuko bitagishoboka ko babana bavuga bati imbere yuko twahukanisha abantu tugira ico twita intérêt supérieur de l'enfant dushira ineza y'umwana imbere ko twahukanisha none ubuho imbere yuko umugabo umwe kuko baravyumvise bavuga bati uyu mugabo byiza yotora umugore wa mbere ariko tuma n'uburenganzira bukatora uwashaka urumva no gutora mugabo mbega wa wundi adatowe bavuga iki itaye kurivuga iki kuri kwa gukingira abana je niwo ngaruka ko kuko n'ubundi bagore niba abagore biwe n'ubundi
itegeko ryatomwe neza yuko abana bateza kuregwa na se igihe basanzwe banditswe kuri se
icyo tegeko nuko ico nako nico rero nagomba basigurire abantu uvise babana ituma bazaba subwoba babana bo bari kuravuga bitura bamwe bafise ubwubuhe barazi yuko nyina buca so ku rugo akagenda hanyuma se agaca avuga ati bibondo nimuhuze munsange aho ndi ubu urugo nuru abana batateguwe mu mutwe abana batateguwe mu mutima barumvise ko urugo rwabo rufuditse hanyuma hari n'ikindi nakubwiye aho matata hera mbega ayo matunga ari ngaho nayo uwo mugabo igome n'ibyo mu muco w'abarundi tuvyandika ku mugabo mbega n'ivyo uwo mugabo n'ivyo urugo rugo n'ivyo uwo muryango uwo munsi n'abana baca bavuga bati mbega none ga papa kwiwa bironderanye na mama uyu munsi rero turajonjwe turagukurikiye turabitaye rero ni handi patire yaravuze ati tuca tubabwira ko bategerezwa kwerekana ingene bazorera abo bana biswe ko ari ntabwa bahebwe n'ingene n'uyu muntu azotunganirizwa mugabo cyane cyane aba bana
iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva izahindwi gushika izahindwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
mwavuze ko bikwiye gutegurwa patiri ngirango yotubwira uko basanzwe babitegura nubwo twahe twiteze ubuserukiridini ry'abayisilamu na batashobye gushika hano kugira ngo dushobore kuvugana ko tuzomuha kanya na bakatubwira uko bisanzwe bikogwa iwabo mwebwe mutubwire mwebwe mwashitse hano abo bana rero musanzwe mubategura gute
aho notangurira nuko twebwe abantu twahora twakira cyane n'abantu baza kubera bakozwe ko ni jambo ry'Imana baza babishaka hariho nabaza umugabo n'umugore bamaze kumvikana bo umunsi rero ni itegeko bategerezwa kugira ibyo itegeko ribasaba uno munsi ingene rero jewe niyumvira ingene tubona byo tunganywa n'ukuhe nuko bwa mbere iryo tegeko bobanza bakaraba ineza y'abana kuko abana nta ruhara na rumwe bafise ko kuzira amakosa y'ababyeyi babo abana ntibarimo iyo neza y'abana rero niyihe niyuko abana baraba ko abana bazoronka ibyo bakeneye byose
babirabe gute
ica mbere boronka ni ugo rukundo rwa se na nyina baca bavuga rero bati uwo mugabo ikintu tumubujije ngusubira kuvyarana n'uyu mugore bwa abana bazoronka uburenganzira bwo kuronka umwanya ukwiye wo kubana na se wo kubonana na se bino umwanya ukwiye wo kubonana na nyina mbere binakenewe bakabonana mbere na se na nyina bari kumwe mugabe ikibujijwe ni ryabanga rituma bavyara abana iyo niryo rya mbere rica ribuzwa hagati y'uwo mugore n'uwo mugabo
none gapati nk'abantu bashobora kuba bahura gutyo oye zo nkomezi zashaka kuboneka yuko iryo banga ryo bashaka kutarishikako mugihe bashaka kuguma bahura gutyo kandi afite ibyo bahurira ko
barababuza ibibanza bahuriramo nibyo umuvukanye ariko avuga iryo tegeko rirazana ibintu biriherekeza ngo babwiye bati mukeneye kubonana umugabo n'umugore n'abana bari kumwe muzohurira mu bibanza navuga mu gifaransa public ahantu hahurira abantu benshi baba bazohurira ku isengero bazohurira ku isoko nawe na barundi ntibarashikaho ibyo bintu bo bigirira aho hantu yego ndacabandanya
ndabacunga kugira ngo barabe ibyo bibanza bahuriramo
ico nico coherekeje iryo tegeko kubumvisha akamaro k'iryo tegeko kuba ryafashwe ryagiyeho bakabibumvisha mugasigayeho nabo nyene benshi barazi ko bari mu makosa
yego
Igino upatira wose kirakomeye cyane kandi kibazo baramubarije kirahambaye nasanze murutana umugore bamubwiye bati urumva tuguhaye hari sentare tuguhaye ububasha bwo kurera abana twadogarde umugabo nawe acambwira bati wewe utegerezwa kuronka ububasha bwo kuja kuramutsa abana hanyuma rero mu nyuma uwo mugore aravyara uyu ni mwana umugabo ati nyabuna avyaye uyu ndi mwana kandi mwitongo ryanje mu gisata mwamusaturiye babaje umuntu ati yerega nyabuna niwe yamuvyaye ati n'umuvyara gute mwara twagukanije ati banya kuwawe yerega ni mwara twagukanije kuko mwaravuze ko azohoraza kuraba abana none aje kuraba umwana none mwagira byinda gute none umwana ndamuvise agwaye ari kuburire namusanga ari kuburire kugira mfashe kumusohotsa urumva rero nico gituma aha yaravuze ati borondera ibibanza bahuriramo
mwebwe muvuga muti babake ikigo bene abantu bavanye bakwiye kuza barahuriramo
cyane cyane mu gihe itegeko ari itegeko abantu turyakira uko nyene ataco tubanje gusaba mugabo rero itegeko mugire davise ibirishigikira hari byononekara reka ndagwakaro rero abo bagabo rero bameze uko nyene batazoreka kuja kuraba babana ngo nayagiye kuraba umwana gwaye madam ariko abwira wawundi bubakana mu minsi za wawundi atemerewe azovyara wawundi bari kumwe azoca ashingura ubanza kuko umugabo yahemutse divorce usange twamana mu masentare ama divorce kubera iki umugabo yarenze ibigo urumva ko agatima kataravayo nubwo agomba gukora
mbega umwaka ikiringo ntarengwa catanzwe ni tariki 30 z'ukwezi kw'12 yuko bose bazaba bahijije kwiyandikisha kandi ko abatazaba bahijije kutunganya ibijyanye n'izongo yuko bazofatwa n'ibihano bitegekanijwe ibyo biherekeza iryo tegeko muvuga yuko bikwiriye kujaho muri iki gihe ubunyene cyanke bizojaho inyuma y'icyo kiringo cyanke nibikwiye kwihuta bikajaho muri kino gihe bakiriko barahitamwo abo bandikana
keshi na keshi itegeko isohotse
bega patiri ntacho bivuga ko
uno munsi ikintu cyari kibereye kujaho nuko imuri ryo tegeko bashiraho ibifasha umugabo guhitamo abagore oya ntiyavuye hasanga ari umugore arenganijwe kwari nk'umugore usanga ari we babanye ubwa mbere bakabana neza kubera ingeso mbi z'umugabo agaterinda umundi muntu hanze acamugira umugore hama mu nyuma hageze ritegeko agacirondera kwirukana uwo babanye ubwa mbere bavyaranye abana baronderanye byose kubera ngo kumburara kuza yitwarira wakiri mutoyi nk'iryo tegeko ibyo ryo ritomora neza ingene bavana uwo mugabo n'umugore ingene bahitamo uwo bovana hama mu nyuma ikindi cyo kurikira rero nuko iryo tegeko ryoca rizana amategeko yerekana abo bana ingene abana batazira ubusa kwa abana wabazize ubusa amategeko yubahiriza agateka k'abana n'iby'abana bazokenera
mu gutera turangiza kino kiganiro muti abana mu majambo make bakwiriye guherekezwa
ego ariko iruhande gato gato nsubiye inyuma wavuze uti iteye kurivuga yuko abana baregwa nase cyane cyane bakwije imyaka yokuca kwase ivyo rero niko amatiko yarari ariko uyu munsi abatego turavuga ni ka exceptionnel ni mubihe bidasanzwe kandi kugira bije mu ngiro ubona ko ari mezire politique mugire rero ari mezire ari ngingo ya politique nivyo bindi bateze kumenya yuko aba bantu ingingiri kiravuga atari abantu basanzwe sumusore ni inkumi bavuga ngo umuntu azokubakana nuwo ashaka nico twita mère célibataire nico twita père célibataire
kandi abongereye ko ni ngo zamyeho mu mico y'abarundi kuko itegeko ryagiyeho mu 1980 ni kuvuga ni ngo zamyeho imbere y'iyo myaka uno musingira ngo bigikoranye n'ingene abantu bashaka kuja mu mategeko
ego cyo turajera ibyakahise nico gituma yari exception batiza kuvuga bati
bari bashizeho ngira ngo ingingo bafashe izerekeza iryo tegeko ryagiyeho ngira mu 1980
neza cyane ndagwa karorero babajije uwariko arabisigura ho mushikiranganje bw'intware yo hagati aravuga ati jewe mpanura bo kubakana nuwo batanguye kuko nivyo byiza cyane arabisigura neza kandi birabereye ati mugabo tubinjirira iteko rivuga yuko umuntu yubaka nuwo ashatse naho rero uno kuvuga umutegetsi ntakekeranya kandi abantu baba basa n'ingira amaso menini itibonera umutware ni wababonera ukwiteye kuri jari tegeko niko nibindi byabitegeko muntu uzokubakana nuwo mwatanguranye nkuko patira bisiguye kuko ushobora gusanga bizanye akajagari mu gihugu ushobora gusanga bari abana baje kubana n'abandi ku nguvu bitumye aho akajagari mu gihugu hanyuma ndagukaro barumvise nk'imuyinga ngo imiryango irenga 17,000 ngabanije n'amakomine ariyo amakomine ndwi urumva ko umustaniri umwe ashobora kuba afise 6,000 numvise avuze ngo wari karavuga ico gihe asabikira ubushikira nganje ngo abajejwe intwaro bazogerageza kubafasha ujejwe intwaro ateze kugira reference ateze kugira text ateze kugira ivyandiko yisubunga nyabona uzanye iki kibazo muzomutunganiriza uko uzanye iki uzomutunganiriza uko kuko ndibanganye ubushobozi ndibanganye uburyo ndibanganye n'uburyo ukubona ivyo bintu kumwe bisigura yuko atazoshobora gutunganiza abantu 6,000 mu ikomine yuwe adafisi chanditse ejo ahubwo twosanga wenyene basigari mu ngorane tuje kumugira kimwe twita counseling
mu kiganiro kizokurikira tuzotumira bajeje kurikurikiza umushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu ngira ngo ibi bibazo byose ngira ngo bazobitanga ko umuco ingene bariko baraherekeza iryo tegeko ry'umukuru w'igihugu cyo kwandikana n'umukenyezi atarenga umwe imbere y'amategeko reka tugarukirize kino kiganiro hano kandi tunizera yuko n'abaserukira idini ry'abayisilamu nabo nyene bazoronka akajyo kugushika ngaha nabo kugira ngo bashikirize ibyiyumviro byabo by'ingene bisanzwe bitunganya muri iyo dini yabo tubashimire David Ninganza murongoye ikigo citaho ineza y'abana mukaba namwebwe mukivugira Sojepae turabakengurukiye ko mwitavye ubutumire
turabakengurukiye na
turakengurukiye namwebwe Patiri Nsengiyumva Pierre muri mu biro bijejwe ubutumwa bw'ingo n'imiryango muri diyoseze nkuru ya Bujumbura
murakoze cyane turabakengurukiye umugabo umugore umwe umugore umugabo
Diane Ndonse narindemesheje kino kiganiro ndashimiye namwebwe mwese mwari muduteza amatwi ku ijwi rya Amerika
Kurakoze nawe Diane ndonse ku ico kiganiro n'abatumire mwari kumwe abandi bakoze nimwe mwari ko muratwumviriza tasize inyuma Innocent Kimenya ari muhinga bw'ivyuma na engineer Diane nahaze tuzosubira ejo nkaho twatanguriye tuyifurize kuranirwa mu banyi no mu vyanyu mugira umunsi mwiza.